imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni Fidele Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Fidele, turahera muri Afrika. Abasivile bashika kuri 14 hamwe n'umupolisi umwe barafuye mu mishyamirano ishingiye ku moko yabereye mu ntara ya Amhara muri Ethiopia. Abategetsi babishikirije ejo ku munsi wa mbere bavuga ko amazu aharurwa mu macumi yaturiwe gushika ku mishinge ibihumbi by'abasivile nabo barahunga kuva ku munsi wa gatatu honyene. Benshi muri bo basabye indaro mu mashuri no mu mastade. Igisirikare cya Ethiopia cyavuze ku munsi w'Imana ko cyarungitseyo abasirikare kugerageza kugarukana umutekano uhungabanya igihugu cyimirije amatora mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu. Perezida wa Chade Idriss Deby Itno yarongeye gutorerwa kurongora igihugu kuri manda ya gatandatu ku majwi 79.32% kwijana mu matora yabaye ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kane. Nkuko ibiharuro byifata kibanza byasohowe n'umugwi wigenga ujejwe amatora wabishikirije ejo ku munsi wa mbere, abakandida 9 nibo bari bahanganye na Deby, ariko batatu bahisemo kuyavamwo bahamagarira n'abanywanyi babo kutaja gutora. Ariko sentare ntahinyuzwa y'igihugu yahisemo kugumiza amazina yabo muri iryo higanwa. Perezida Deby yiyamamaje yemerera abanyagihugu amahoro n'umutekano mu gihugu kiziziwe n'intagondwa zigendera ku byumviro bya kisilamu. Igisirikare cya Chad cyavuze ejo ku wa mbere ko cisha abarobeli barenga 300 binjiriye mu buraruko bw'igihugu inyuma y'umunsi w'amatora.
Washington, ijwi rya Amerika.
Wahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon ejo ku munsi wa mbere yaraneguye yivuye inyuma amaraso ariko araseseka mu gihugu cya Myanmar. Asaba akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Aziya y'ubuseruko ryishinze iterambere kwihuta gukorera hamwe bagahagarika amabi ariko arakorerwa abanyagihugu. Ban Ki-moon yabibwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi mu nama yari itumbereye kuraba ingene ONU hamwe n'amashyirahamwe yo mu karere bakorera hamwe kuri ico kibazo. Ban Ki-moon yafashije Myanmar gushika ku nzira ya demokarasi igihe yari umunyamabanga mukuru wa ONU. Yavuze ko kibandanya kurondera umuti ku ruhagarara rwa politike rubera muri ico gihugu. Ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya rivuga ko abasirikare b'u Rusiya bangana ku 150,000 bari ku rubibe ico gihugu gihana na Ukraine hamwe na Crimea, rikavuga ko ari igitigiri kinini cy'abasirikare kandi giteye ubwoba. Umukuru ajejwe iby'imigenderanire mu ishyirahamwe rya Buraya Josep Borrell yavuze ko uko kugwiza abasirikare ku rubibe na Ukraine biteye ubwoba. Ariko Borrell avuga ko naho hiyongereye ibyagirije byatanzwe na Repubulika ya Czechoslovakia ku Burusiya buri nyuma y'ibisasu byaturitse mu 2014 bigasambura ububiko bw'ibirwanisho muri ico gihugu, uwo muryango nta ntumbero ufise wo gufatira Uburusiya ibindi bihano. Amakuru kuri COVID-19, umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ejo ku munsi wa mbere ko abantu bashasha bandura COVID-19 biyongereye ku ndwi igira 8 yikurikiranya mu ndwi iheze. Abantu bashasha barenga 5,200,000 nibo bavuzwe ko banduye muri ico kiringo. Umutegetsi wa OMS yavuze kandi ko n'abahitanwa n'uwo mugera baduze ku ndwi igira 5 yikurikiranya aho abarenga 5,000,000 bamaze kwicwa n'ico kiza kuva kigitangura. Avuga kandi ko ibitigiri by'abandura hamwe n'abakirwa mu bitaro bo mu myaka iri hagati ya 25 na 59 biyongereye ku rugero ruteye ubwoba.
Alois Bigirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi. amakuru yo mu biyaga binini. Urwanda rwaraye rutangaje raporo rwakoze ku ruhara rw'u Fransa muri genocide yakorewe abatutsi.
Iyi raporo ikigaragaza cyane nuko leta y'u Fransa icyo gihe bigaragaza ko hari uruhare yagize kuba yaratumye genocide yakorewe abatutsi ishobora kuba.
Uwoni Vincent Biruta, umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu w'u Rwanda. Mu Burundi muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nari mushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri igiciro cy'ikawa y'ibiturumbwe congerejwe amafaranga y'amarundi amajana abiri ku kilo kimwe. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, leta y'u Rwanda yaratangaje raporo ku ruhara rw'u Fransa muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na kane. Ni hafi igihe cy'ukwezi kumwe inyuma ya raporo y'u Fransa ubwabwo. Raporo y'u Rwanda ivuga ko abategetsi b'u Fransa birengagije imyiteguro ya genocide kandi ko batatabaye igihe yari kiraba. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda.
Iyi raporo yasobanuriwe abanyamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere nyuma yo gusobanurirwa guverinoma y'u Rwanda mu nama idasanzwe y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa mbere. Ni raporo yakozwe n'ikigo cy'abanyamerika gifite icyicaro i Washington DC gitanga ubufasha mu by'amategeko gifatanije n'abanyamategeko bo mu Rwanda. Iyi raporo ifite amapaji agera kuri 600 yibanze ku ruhare rw'Ubufaransa mbere ya genocide, igihe yakorwaga na nyuma yayo kugeza uyu munsi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yasobanuye bimwe mu bikubiye muri iyi raporo.
Iyi raporo rero ikigaragaza cyane ni uko leta y'u Bufaransa icyo gihe bigaragaza ko hari uruhare yagize kuba yaratumye genocide yakorewe abatutsi ishobora kuba. Ariko ni na raporo nk'iyingiyi twakiriye uyu munsi yakoreshwa na guverinoma y'u Rwanda yashingiye no ku buhamya bwagiye butangwa n'abantu batandukanye na nyakubahwa perezida wa repubulika yatanze ubuhamya. Icyo izo raporo zihuriyeho rero ni uko zombi zemeranya ko hari uruhare rugaragara rw'u Bufaransa muri mu mateka y'igihugu cyacu by'umwihariko mu birebana na genocide yakorewe abatutsi.
Iyi raporo ivuga ko usibye ko nta bikorwa igihugu cy'Ubufaransa cyakoze ngo gihagarike genocide yakorerwaga abatutsi, ko no mu myaka yakurikiyeho bwakomeje guhishira uruhare rwabwo no gucumbikira abagize uruhare muri genocide. Yerekana ko mu myaka yagejeje kuri genocide wari perezida w'Ubufaransa François Mitterrand n'ubutegetsi bwe bari bazi neza imyiteguro yakorwaga ya genocide, ariko bakomeza gufasha leta ya Juvenal Habyarimana. Abanditsi bayo bavuga ko leta y'Ubufaransa yari izi neza iby'umugambi wategurwaga. Minisitiri Biruta akemeza ko raporo yakoreshejwe na guverinoma y'u Rwanda ndetse n'iyakoreshejwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron zihuriye ku ngingo y'uko zombi zemera ko igihugu cy'Ubufaransa cyagize uruhare rugaragara muri genocide yakorewe abatutsi, ariko zigatandukanira kuko raporo y'Ubufaransa igarukira gusa mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yakozwe na guverinoma y'u Rwanda igakomeza na nyuma ya mirongo cyenda na kane. Minisitiri Biruta akemeza ko na nyuma ya mirongo cyenda na kane hari iby'iyi raporo yagaragaje byakomeje gukorwa na guverinoma y'Ubufaransa.
Kimwe navuga ni nk'amagambo yagiye akoreshwa n'abayobozi batandukanye, ariko yatangiwe na perezida Mitterrand ubwe. Ubwo yavugaga ati bakavuga za genocide ukunze bazishyira mu bwinshi, batangira kugenda basa n'abumvikanisha ko hari indi genocide yaba yarabaye atari genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ikindi cya kabiri ni ibikorwa bitandukanye byagiye bikorwa bibangamira leta y'u Rwanda yari imaze kujyaho ya nk'igikorwa cyakozwe cyo gukurikirana abayobozi bakuru b'ingabo benshi bageze ku munani. Igikorwa cyatangijwe n'umucamanza witwa Bruguière kikaba girekaho ibyaha, imanza zigakururana ngira ngo mu minsi yashize nibwo byagaragaye ko ibyo yabareraga nta shingiro bifite.
Iyi raporo yakoreshejwe na guverinoma y'u Rwanda yakoresheje abahanga mu by'amategeko muri Amerika no mu Rwanda. Gusa Minisitiri Biruta yumvikanishije ko iyi raporo itagamije kugira uwo ijyana mu nkiko.
Nubwo bwose iyo yakozwe n'abize amategeko ntabwo icyo yari igamije ari ukushaka ibyaha byajyanwa mu nkiko, ahubwo ni raporo yakozwe hagamijwe kureba inyandiko ziriho kushaka ubuhamya yerekana ibyabaye mu buryo bw'amateka ya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka wa 94, ku buryo nta n'ubwo duteganya ko leta y'u Rwanda izabiheraho ngo igire abantu ikurikirana.
Komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide isanzwe igira uruhare mu kwegeranya inyandiko zose ndetse no gukora ubushakashatsi kuri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, igaragaza ko ibikubiye muri iyi raporo bizayifasha muri gahunda yayo yo kubika amateka. Mizimana Jean Damascene, umuyobozi wa CNRG.
Rero bizadufasha mu kugira amateka ya genocide agenda agira ibimenyetso byuzuza bigaragaza uburyo genocide yateguwe n'uko yashyize mu bikorwa. Ibimenyetso komisiyo igezeho biriyongera ku bindi bisanzwe bihari. Icya kabiri, iyi raporo ije izadufasha mu buryo bukomeye mu bijyanye no kurwanya ipfobya n'ihakana rya genocide yakorewe Abatutsi. Bamwe bari mu bagize udutsiko dupfobya genocide yakorewe Abatutsi bajyaga bafata ya raporo ya Bruguière bagakomeza kuyishingiraho. Uretse ko n'ubucamanza bw'Ubufaransa bwari bwaramaze gutesha agaciro iyi raporo ya Bruguière, ariko n'itsinda ry'abanyamategeko rishimangira ibyo Ubufaransa bwari bwaremeje.
Iyi raporo igiye hanze nyuma y'iminsi 25 Ubufaransa nabwo bushyize hanze raporo yabwo yakozwe n'abanyamateka n'abashakashatsi 13 b'Abafaransa, nayo yagaragaje uruhare Ubufaransa bwagize mu mateka ya genocide u Rwanda rwanyuzemo mu mwaka wa 1994. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kivuga ku Rwanda, bamwe mu banyagihugu baba mu kigwati cya Runyangwe muri serivire ya Rwambogo muri sekiteri ya Musanze, akarere ka Musanze mu ntara y'uburaruko bw'igihugu, basaba guhabwa indishyi ikwiye y'ubutaka bwabo bwatwawe n'ibarabara rya Ines Kinigi. Ibindi na mugenzi wacu Jean Baptiste Ndabananiye.
Itegeko nimero 32 ryo kuwa 11 Kamena 2015 ryerekeye ukwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange rivuga ko iyo wimuye abantu uba ugomba kubahindika ikikwiye. Iyo wegeye abatuye uwo mudugudu hari abakubwira ko babwiwe igihe bazishyurirwa iyo ndikikwiye, abandi bo bakubwira ko nta makuru babifiteho.
Aba tubaruriye mu kwezi kwa gatatu, ubwo baragenda baratubwira bati tuzabishura mu kwezi kwa kane hagati, ubwo turategereje. Ni 100,000 bambariye.
Bambara 664. Nago ntago baduha, nago turategereje.
Babwiye kubaza yaharyari.
Ntagiye baduhaye. Hasize ukwezi batubaruriye.
Ntabwo bayambaye, turacyategereje kugeza n'ubu. Ntabwo tuzi igihe bataduhera amafaranga.
Uko kwezi kwa gatatu bavuga babaruriweho ni uk'uyu mwaka. Bongeraho ko bakeneye amafaranga babariwe kugira ngo bashe gushyira mu bikorwa icy'ubuyobozi bwabasabye.
Nibazaga ko baduhaye utwo dufaranga nyine tukatwifashisha kugira ngo tubone uko twavugurura ayo maso. Negative w'umurenge waje kubitubwira hamwe na agoronome w'akagari ko tugomba kuvugurura abaturi mu muhanda, yewe tugasiga n'amarangi.
Ayo mafaranga baramutse bayampaye, ubu turi kuvugura ku muhanda, ubwo nahita nifashisha nkava nagura sima nkabasha kuvugura inzu yanje.
Uwo muhanda urakoreshwa kuri ubu, urabura kaburimbo gusa kuko hari gahunda yo kuyishyiramo. Rya tegeko ryerura ko nyuma yo kubarurirwa imitungo abaturage bimuwe baba batagomba kurenza iminsi 120 ihwanye n'amezi 4 batarabona indishyi ikwiye. Bwana Veniste Kagabo ni umunyamategeko ukora umwuga wo kuburanira abantu, kubahagararira no kubunganira mu nkiko, hamwe no kubaha ubundi bufasha mu by'amategeko. Avuga ko yagiye ahura n'ibibazo binyuranye birimo ibijyanye no kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Nubwo iyo minsi itarashira kuri abo baturage bafite imitungo yakozweho n'umuhanda wa Ines Kinigi, Maitre Kagabo asobanura ko bafite ishingiro ryo kwishyuza ingurane. Avuga ko bidakwiye gutangira igikorwa cy'inyungu rusange utarishyura indishyi ikwiye abo wimuye.
Oya, ntabwo ari byo. Nubwo iyo minsi icyo gihe cyose kitararenga, ariko niba utangiye gukora umuntu mu bikorwa bye, nuko hari ahandi wakabaye uteganya ko ari bwerekeze. Imirimo, ibikorwa byose bijyanye no gukoresha iyo mitungo yari iy'abandi ukayishyiramo igikorwa, icyakabaye gitangira abantu bamaze guhabwa ingurane.
Niba ari n'amafaranga wakabaye bamaze kuyabaha.
Cyane yuko inshuro nyinshi ni n'amafaranga. Niba ari umuntu wari utuye mu isambu runaka akeneye kujya kugura indi sambu, akeneye aho ari bujye gutuza umuryango, none se niba yari ahafite inzu urayisenya kandi ariyo yari atuyemo n'umuryango, ajye hehe kandi hari icyo wamugomba kukaba utarakimuha.
Usibye icyo kibazo cyo kuba batarishyurwa iyo ndishyi ikwiye gihari, bamwe ntibishimiye agaciro kahawe imitungo yabo. Konsole Mwambarangwe ni umwe muri bo.
bampa 64 gusa wenda ukarike n'ibiti bya birimo n'indabyo zaze hari wende bari kuma nka miliyoni twaragambye biranga turahora
mwabibwiye ndi
aba bari kutubarurira none ukubona ko bongeho n'ubundi butaka kuva ngo agiye gushaho n'ubusitani hari kuduha hotela turatura abaturage kare batora amafaranga makeye
mwambara ngo bavuga ko hayi wabikibanza cya metro 25 kuri 25 kigurishwa miliyoni 6 cyangwa inye dupimishije ijisho twasanze ubutaka bwe umuhanda wajyanye ari nka metero 12 kuri 20 kuri izo metero hagomba kuziyongeraho izindi metero 6 z'umuhanda zigenewe ibindi bikorwa remezo nk'imiyoboro y'amazi n'ibiti bigenda insinga z'amashanyarazi abaturage bifuza ko bahabwa indishyi ikwiye y'izo metero 6 mwambara ngo avuga ko ubwo bazaga kubabarurira bababwiye ko umuhanda wari kuzatwara ubutaka butoya asobanura ko nkawe bamubwiraga ko umuhanda wari kuzamutwara ubutaka bungana na metero nka 20 z'uburebure kuri metero zitarenze 8 z'ubugari umunyamategeko Kagabo avuga ko niba ari ukuri ko babizazaga gutwara ahantu hatoya ariko bagatwara hanini bihabanye n'itegeko aheraho agira abaturage inama yo kujya babanza gusoma bagasobanukirwa amasezerano y'ukwimurwa ku mpamvu z'igikorwa cy'inyungu rusange mbere yo kuyasinya bivuga ko bari abaturage bashobora kuba barasinyiye ko batanze ziriya metero zatwawe ariko batabizi Inama y'inteko nshingamategeko umutwe wa Sena yateranye tariki ya mbere uku kwezi. Iyo nama yasabye leta kwihutira gukemura ibibazo byerekeranye no kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Kuwa gatandatu twahamagaye umuyobozi w'akarere Janine n'uw'umuremyi inshuro 6 zose adafata telefone. Mu masaha 3 twamwohereje ubutumwa bugufi kuri telefone bukubiyemo ibibazo twashakaga ko asubiza ntiyasubiza. Saa 10 twamwohereje ubundi butumwa nabwo biba kwakundi. Iyo tumubona twari kumaze ibibazo bitarasubizwa kugeza ubu. Twanashatse kumenya ingamba zifatika zihari zo guca burundu iki kibazo nk'uko bisabwa na Sena. Kuwa gatandatu n'ubundi twahamagaye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi ufite mu nshingano inzego zibanze. Saa 3 yatubwiye ko ari mu nama ariko nawe ntaradusubiza. Niba dusubiza tuzabibagezaho mu makuru ya Chata. Jean-Baptiste Ndabananiye ijwi rya Amerika mu karere ka Musanze.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
nako kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi hiki yagatanganika kisigaje kuduga urugero w'imetero 2 gusa kugira amwe mu makartiye y'umugwa mukuru ubutunzi Bujumbura zimangane hamwe n'uduce tumwe tw'intara ya Bujumbura harimwo Gatumba umenyesha makuru wacu eroje buri kaneza niyo nkuru dufite ari Nairobi muri Kenya
Ibiti by'ubwoko butandukanye birimo imisuna, imibingo n'imigereveriyo birinda amazi n'ibyo biri kubiterwa ku nkengera z'izo nzuzi. Aho uyu munsi umugambi watanguriye ni kuruzi mutimbuzi ruca mu buraruko bwa Bujumbura. Ishirahamwe ry'abaropora imicanga n'amabuye ya PE niryo ririko rirangura ico gikorwa. Emmanuel Maheruka rirongoye yamenyesha ko iruhande y'ukwishura imisoro muri leta ari ngombwa gukora kino gikorwa n'ubwo naco nyene gisaba uburyo bwinshi.
Bose twaraharuye dusanga hazugenda imisuna mu bibice cy'ukuva ku kiraro cya Rehoporo kwishika ku Tanganyika. Ubu hazugenda imisuna 10,000. Twaragize amapipinyere. Ambamye turazihura kubyerekeye kongorane z'amafaranga murabona ibi byo kuropra nabo bahungu bacu nyene bakora aka kazi urabona nabo bakenera amafaranga bagakenera amafaranga y'ukugira ngo tugure ibiseke urabona ko twebwe tudapakirira mu ruzi dupakirira nyuma kwibarabara turaropora misenye tukikorera tugasuka kwibarabara kugira dukingire za nkombe tuko turakingira kugira ntituzimene mbo izo zose na madepense dusohora dukongera tukariha kundwi muri buha dukongera tukariha muri oberi tukongera tukariha amafaranga ya kontra mu mezi 3 izo zose ni ngorane tugira umva dusigarana udufaranga kwintica ntiki kandi giye twaza gukora nga uruzi gwaza gumazinjira mu kibuga cy'indege ariko tumaze gutangira gukora mu kibuga cy'indege ubu bace baronka mitende nta mazi ubu abatera
Victor Bigirimana icegera cyo mukuru wa quartier ya Kiyange ya mbere hamwe mu hakunze guterwa n'imyuzure amenyesha kubaragahengwe kubanyagihugu
mwaravyiboneye mu minsi iheze ko inzu zitari nke zatwawe abenegihugu barangara ariko kuvaho aba baropozi baziye murabona ko bateye ibiti baragira kiraje no musi twavuga ko aragahengwe iyi yari intambamye cyane kuko uruzi guzuye hose hare hagucya kubujye uruzi ruje gwaca rusanzara rukaca gwihereza imihana n'indimiro z'abene gihugu mugabo no musi kubera ko rubandanya ruja hasi n'ivyo kwishimira
hanise nibaruta umukuru w'urwego rw'igihugu ruje rukinga ibiza n'isibe asigura aho gukingira zinonzuze bigaruka aho gukingira kiyagatanganyika
dukingiye ururuzi tuba kandi dukingiye n'ikibuga c'indege ca Bujumbura ko inkombe zitariko zirabomagurika amazi acaguma mu nda y'uruzi akagenda gashiki yaje ibi rero bidufasha umusenyi ko utobandanya uja mwitanganyika kugira ngo uje hasi tukaba kandi dukingiye n'imirima yegereye ururuzi kuko ntiruba rugishwaye ngo ruheze ngo none imirima
nibaruta yemeza ko mu ntara za Bujumbura na Rumonge mu manuko bushuburengero honyene muri ameza birashize abantu barenga 2200 bateshejwe izabo n'amazi yatanganyika
twasanze mu bice bya Kanyenkoko Nkayamba n'ahandi naho ni mu Rumonge twasanze imiryango ari 482 kuri ubu yitegerezwa mbere nuko yari yongereye gusumba twarabonye imiryango ya Kayizabo muri komine Muhuta yari imaze kurenga 240 no muri komine Bugarama hoho twaharura imiryango irenga 775 kindi twebwe dukora turiko turakora nuko dusaba abantu bose batewe n'aya mazi yuko bovayo kuko aya mazi aduga akonona amazu akabatatira mu mazu adugana kandi n'ibinyabuzima bishobora konona ubuzima bw'abantu ingona hariho imvubu abantu ntibigira intumva abantu bose amazi yamaze gutera twese twasaba ko bovayo kugira ngo bayabise kuko nta ushura kunigana n'amazi hanyuma rero niyo bagagaza twebwe tuzobakurayo ku nguvu kuko leta irikingira abene gihugu bose kwemera na gatoya yuko abantu batwagwa n'amazi ni ngombwa yuko tugira isite nk'uko muzibona twazigize kuri aba bantu bo mu gatumba
kugeza ubu hagaranijwe no mu 1964 amazi yatanganyika yaduga imetero 4 udushe tutari duke mu ntara ya Bujumbura n'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura tukaba twararengewe tube ibidengeri ico kiyaga gisigaje imetero 2 kugira ngo kigere kuri urwo rugero kugira ruzitere rutaronerwa urwego rw'igihugu rukinga ibiza n'isi berwiye gutuma ku inama rukokoma y'abahinga bose begwa n'iki kibazo
tugiye gutunganya inama nini aho tuzotumira abahinga kugira ngo baganire baterere ivyimviro turabisho twokora co gukinga aya mazi hariho mbere n'abashikiriza yuko hokuba kwa amadige turayashigikiye yuko yoba kugira ngo harya hegereye inyubako rusangi nk'ibivuko n'ahandi bakubakaho dige turashitse burorero bw'ibihugu vyatewe n'amazi nk'uko nk'igihugu ca Hollande aho usanga kiri hasi cyane imetero ndwi umanuka ku rugero rw'amazi ariko twebwe turi ku rugero rw'imetero 174 kuri urwo rugero ikiyaga Tanganyika kiba kitaratangura konona ariko uno munsi amazi aramaze kuduga imetero 2 aya mazi turayaharura yuko amaze gushika ku rugero rw'imetero 776 umwaka w'igihumbi 1964 amazi yaraduze imetero 4 amazi batubwira yuko yari yaduze cyane ibi bice byose mubona za Gatumba iriya za Kartiye Aziatike za Kibenga za Kinindo n'ahandi zari zarengewe n'amazi twizere rero yuko urwo rugero rutazoshika ngaho
ibarabara ryitiriwe Ubuyapani ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura riki ruhande y'ikivuko cya Bujumbura ryarugawe kuva ku wa mbere ushize kubera amazi yatanganyika ubirije ku kibuga cy'indege cya Bujumbura hasabwiye ko imiduga minini minini y'amakamyo na za rukururana itosubira kuri camwe kubera izo mvo nyene umwaka uheze abantu barenga 250 barataye izabo bitumwe n'ubwinshi bw'amazi yatanganyika eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tukiri mu Burundi leta yarongeye igiciro gishasha cikawa muri uno mwaka w'2021 ushira w'2022 ico giciro gishasha cikawa ibiturumbwe na mafaranga y'amarundi 700 ku kilo umwaka uheze ikaba yagugwa amafaranga 550. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatumwimana ari Kigali mu Rwanda.
Leta ntidandaza kugira yunguke, ariko idandaza kugira abanyagihugu bahatorera koyoko. Ayo niyo majambo Deo Guide Rurema yakoresheje mu gushikiriza ibiciro vy'ikawa y'ibiturumbwe bizisungwa uno mwaka, aho ayo mafaranga yiyongereye ashika 150 ku kiro. Yasavye ko ibyo biciro vyokurikizwa uko bishikirijwe.
Leta y'u Burundi iramenyesheje ko igiciro cy'ikawa ishogwa mu matonorero yose igugwa uko ukurikira. Ikawa nziza bita Service A izogugwa amahera 700 ku kiro. Ikawa y'ibisobwa nayo bita Service B izogugwa amahera 350 ku kiro. Nk'uko bitegekanijwe mu ntunganyo y'isizeni, ihemba rya mbere rizoba mu kwezi kwa Rusama, ihemba rya kabiri ari naryo rya nyuma rikazoba mu kwezi kwa Myandagaro muri uyu mwaka w'2021.
Mu buserukizi bw'abarimyi b'ikawa barashima ibiciro byashikirijwe n'umushikiranganji w'uburimyi Havyarimana Sergio. Icegera c'uburongoyi runani rw'abarimyi b'ikawa Senac muri Mawisangi amenyesha ko leta itayaza amasigara cicaro igihe yamenyesha ko ishize ico gisata mu minwe yayo. Asaba ariko ko ico giciro co cika ku mafaranga 1000 kugira abarimyi nabo babone ivyiza vy'ikawa.
Nk'abarimyi turanezerejwe cyane n'ingingo yuko ikawa umurimyi giciro kiduze kikava ku 550. Twakurikiranye yuko ico giciro kiduze bivanye n'uko isize niheruka bacuruje neza. Aha duciye turyoherwa, turumva neza kumwe yari yabidusezerani yuko nibaramuka bagurishije neza ko tuzoca turonka inyongera. Ni ukuvuga yuko cyashinzwe bivanye n'uko bagurishije. Uno muntu turumva yuko tugiye kuronka inyongera ku isize niheze y'amaheri 150 niba ntumvise nabi. Byatunezereje cyane kandi twumvise yuko kugira igiciro kiduge kwari kubera amafaranga mu yahora aja guhemba abakozi bo muri Senac no muri Entere Cafe ngo bayakuyeko. Iyo ni intsinzi.
Waserukira abarimyi b'ikawa asa mushikiranganje gutenyenya ku ngingo yo gufuta aba bakure y'amatonorero begeraniriza ikawa Centre de Collecte mu Gifaransa. Havyarimana Sergio akamenyesha ko iyo ngingo ishobora gutuma abo bakure y'amatonorero batonorera ikawa yabo muhira ku bwinshi kandi bituma akanovera kagabanuka. Iyo ngingo rero naho yanezereye abarimye siko biri kubigenga. Didone ngo wembona umuyobozi ajejwe umwimbu n'idandazwa ry'ikawa mu gisata cy'abigenga amenyesha ko ingingo nk'iyo bari bakwiye kugishwa inama imbere yo kwifatwa.
Hariho ibisabwa byinshi kugira ngo igiciro bishobore gushingwa. Ni ibintu by'ubuhinga kuko si ibintu umuntu ashobora kuvuga gusa ati igiciro ndashinze igiciro kingana gutya. Ni ibintu by'ubuhinga bijamwo kandi hakajamwo umwumvikano, kuko murazi ko ikawa ari ikintu tudashingira igiciro twebwe, ariko ari igiciro gishingwa n'abayigura. Kandi ntibagura ikawa y'u Burundi gusa, ndagura ikawa mu isi yose. Aho rero niho ubuhinga buhagaze, niho buhagaze koko ishingwa ry'igiciro nyacu.
Muri icyo kiganiro umushikiranganje Deo Guide Rurema yamenyeshije ko mu isizeni heze abarimyi bose bahembwe kandi ku gihe, mu gihe amenyesha ko igisata cy'ikawa kikiri mu minwe y'abikorera ivyabo. Abarimyi bari baheraniwe imiliyari 200 ivyatomye bamwe muri bo bafungwa. Umushikiranganje w'urimyi n'ubworozi yamenyesheje kandi ko muri iyo sizeni heze gushika itariki 12 za kuno kwezi kwa kane hari hamaze kudandazwa ikawa ku gaciro ka miliyoni za baba 46 z'amadolari y'Amerika. Mu gihe uno mwaka habonetse umwimbu w'ikawa ungana n'itoni zirenga gato 73,000 mu mwaka w'2021 ushira mu 2022 hitezwe amatoni arenga gato 41,000 nk'uko vyashikirijwe na Deo Guide Rurema. Uwo mushikiranganji akaba yamenyesheje ko iyo habonetse umwimbu mwinshi mu mwaka ukurikira utegerezwa kugabanuka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru y'aka kanya agarukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu.